или Несвиди Америка. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanjye Fide Niyongabo.
Bagerageje kubaza aho icyo baba bari barega cyangwa se naho baba bafungiye baraheba mu by'ukuri nta ukugeza ubu ngubu nta uzi aho bafungiye nta uzi icyo bafungiye nuko bimeze.
Uwo ni Pascal Manirakiza umunyarwanda ari mu buhungiro mu gihugu cy'u Sweden ku kibazo cy'umuryango avuga ko wabuze abantu bawo aho bari basanzwe baba mu ntara mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Turavuga no ku mashyirahamwe yegamiye leta mu Burundi yemeza ko ageramiwe n'ubukene bw'ibikoresho ibituma umwimbu usubira inyuma. Iyindi ngorane aya mashyirahamwe agira na madeni y'umurengera afitiwe na zimwe mu nzego za leta hamwe n'abanyororo bagera ku 108 mu gihugu cya Kenya baciriwe urubanza rwo gupfa. Imbere yaho reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi dushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Baramutse Alois.
Baramutse Fidel. Abamenyesha makuru batatu b'Abarusiya barishwe baguye mu mutego w'abantu bataramenyekana muri Repubulika ya Central Africa byashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderano n'andi makungu kuri uyu wa kabirejo. Ubutegetsi bwa Central Africa buvuga ko abantu batatu biciwe hanze y'igisagara cya Sibute. Ubutegetsi bw'Uburusiya buvuga ko ibiziga byaciye bitwarwa ku murwa mukuru Bangi kugira mu nyuma bitahukanywe mu Burusiya. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari we wabishe ndetse n'icyo baba barahowe ntikiramenyekana. Jean-Pierre Bemba n'umunyekongo yahoze ari umukuru w'abarwanyi yitezwe kuri uyu wa gatatu mu gitondo ku murwa mukuru Kinshasa aho amushikiye hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati. Ejo kuwa kabiri batanguye kuganira ku bijyanye n'umuzo wiwe muri icyo gihugu inyuma y'imyaka 11 atarangwa muri cyo. Bemba yifuza gushikira mu nyubako y'umuryango wiwe iri mu gice cy'abakire cya Gombe hagati y'ambasade z'ibihugu bya Turukiya na Canada, ariko abategetsi ba leta ya Congo ntibashaka ko aba muri icyo gice kirimwo inyubako y'umugambwe uri ku butegetsi PPRD hamwe n'inyubako ya Perezida Joseph Kabila. Yatangarije ikinyamakuru cy'Ababiligi Rosoire ko afise imigambi yo gutanga kuri uyu wa kane wimirije kandidatire yiwe yo guhiganirwa mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12. Ubundi atavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mahanga ni Moise Katumbi, nawe yavuze ko yifuza gutanga kandidatire yiwe ku igenekerezo rya kane ukwezi k'umunani kuri mbere kwezi k'umunani dutanguye muramubarira, akifuza ko kuwa gatanu itariki zitatu azoba ari I Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Abantu 85 barakomeretse inyuma y'aho indege barimwo ikorokeye mu buraruko bwa leta ya Durando mu gihugu cya Mexique, ariko ntabahasize ubuzima nk'uko abategetsi b'ico gihugu babishikiriza. Iyo ndege yakorotse inyuma y'iminota mike igurutse ku munsi wa kabiri ivuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'I Durango yerekeza ku murwa mukuru Mexico City. Ibihe bibi mu kirere niyo yabaye intandaro y'iryo sanganya. Abantu 97 nibo bari muri yo hamwe n'abandi 4 bayikoramo. Umukuru w'igisirikare cya Iran avuga ko abategetsi b'igihugu ciwe batarota bicarana na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump mu biganiro, mu kuvuga ko Teherani kitazigera cemera ibiganiro n'uwo cita shetani akomeye. Komanda Muhammad al-Jafari yabishikirije ku munsi wa kabiri itorokanizo ry'amakuru Farse murambabarira rigenzura leta rigenzurwa rwa leta ya Irani. Jafari niwe mutegetsi akomeye wa Irani yubahutse kugira icyo avuze ku cyifuzo Trump yashikirije ku munsi wa mbere ko yiteguye kuganira n'abategetsi ba Irani kuri programme ya nuclear atakibanje gusabwa. Trump yakuye Leta Zunze za Amerika mu masezerano mpuzamakungu yo mu mwaka w'2015 na Irani ku birwanisho bya nuclear. Yari yavuze ku munsi wa mbere ko yifuza kuganira na Hassan Rouhani, umukuru w'igihugu cya Irani. Abanyagihugu muri Iran nyene baharurwa mu majana bari hereje ejo kuwa kabiri amabarabara mu gisagara cha Isfahan kiri hagati mu gihugu biyamiriza uburyo leta iriko irafata ikibazo cy'ubutunzi harimo nikoroka ry'agaciro k'amafaranga ya Iran. Abanyagihugu bavuze ko ifaranga rya Iran ryakorotse cyane ugereranije n'idolari y'Abanyamerika muri indwi, ibyatumye ibiciro by'ibidandazwa bigurirwa hanze biduga. Bavuze kandi ko bariko bagaragaza umubabaro utewe n'icikagurika ry'umuyagankuba mu gihe gisagara cya Isfahan kirangwamo ubushyuhe burenze urugero muri iki gihe. Kuva mu kwezi kwa 12 Iran kiri mu myerekano y'urutavana ko aho abanyagihugu biyamiriza abategetsi hamwe n'abagwizatunga babagiriza gutunganya nabi intwaro kurya ibiturire hamwe no kwima abanyagihugu ubwigenge. Nayo muri Afghanistan abategetsi batangaza ko abarwanyi bateye inzego z'umutekano n'inyubako za leta mu burengero bw'ico gihugu. Bavuga kandi ko abo barwanyi bishe bongera bakomeretsa abantu batari bake. Mu ntara ya Fara abategetsi bavuga ko bombe yaturikiye ku nzira mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri yahitanye abantu 11 bari mu muduga wunguruza abantu yongera ikomeretsa abandi 40. Umuvugizi wa leta muri iyo ntara Nasar Mehri yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakenyezi n'abana bari mu bakomeretse. Yagiriza kandi abarwanyi b'abatalibani kuba ari bo bari hejuru y'ico gitero.
Tugushimiye Aloyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi aho amashyirahamwe yegamiye leta yemeza ko ageramiwe n'ubukene bw'ibikoresho bituma umwimbu usubira inyuma. Iyindi ngorane amashyirahamwe agira na madeni y'umurengera afitiwe na zimwe mu nzego za leta. Ivyo byashikirijwe mu nama yahuje abarongoye amashyirahamwe ubushikiranganje amashyirahamwe akukira n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Mu mashyirahamwe afise ingorane zikomeye harimo ishyirahamwe El Burundi rijeje gutunganya ibikorwa bijanye n'ingenzi kigendera mu ndege. Mu gihe iryo shyirahamwe ryahebye igikorwa cyo kunguruza abantu mu ndege kuva ku wa gatanu ukwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2009. Iryo shyirahamwe mu bikorwa rikora ryemeza ko rifise ibibazo by'ibikoresho. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe yemeje ko bakoresha umudugu ushaje mu kunywesha ibitoro indege, uyo nawo utagikwije ibisabwa n'amategeko arari byo kunguruza abantu mu ndege.
Ni kamyo ishaje cyane ere burundi yayiguze mu 1982 burero audite iheruka bayiyamije ko itazosubira gukorera harya kibuga cy'indege kubera enorme zayata itagize kwinshi aeroporo mu gihe itakinywesha ibitaro ku ndege. Umwe mu by'umutekano wa yata haramanota igihugu gita.
Eka n'ishyirahamwe rya leta ryunguruza abantu n'imiduga Otrako yemeza ko rifise ikibazo cy'imiduga kuko iyo rikoresha ishaje kandi batabona iyo bazokura iyindi yo kuyisubiriza. Kiretse muri icyo gisata cyo kunguruza abantu, mu ishyirahamwe rizigezo rijeje gutanga amazi n'umuyagankuba yemeza ko imigambi y'iyo shyirahamwe itagitera imbere kubera madeni zimwe mu nzego za leta zifitiye iyo shyirahamwe. Sine wabona Imana asaba inzego zibishoboye kubafasha kwishyuza ayo madeni.
Public, ma ministère, nama établissement, yewe gukira ma ministère, sanga baduheraniye miliyardi zigera kuri 29. Ga le ministère, la police, l'état major n'izindi. Mudufasha kugira ngo ayo mafaranga kebuke ashobore kwinjira mu ishyirahamwe ngo natwe dushobore gutunganiriza neza abanywanyi kubungabunga ibyo tumaze gushika ko haba mu migambi y'amaproje mashasha nk'iby'ama extension.
Mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe no gutunganya amatongo bemeze ko ikibazo cy'umuduga aho kunywesha ibitoro indege bakizi Jambo siko nunzwe ni maa naramos kwa ugobo shikiranganji. Asabishira mwe eri burundi kufati deni kugiru wa muduga ukwejibi sabu bubonek. Ataru koko buguo mshikiranganji. Umotu wicho kiwazo nukubiha abikore rutkwavo babishoboi.
Eri burundi itashua kwa andanya ya sita indegi. Kwa eri kamlea wabisa problem. Ichaniki wa sutuwa kia tulapoka na tulapgrati. Nimurawa hana ufati deni. Uzo gende murarambro sabiti tapeti. Ariko icho kiwazo lero. Kwa tashu kujikora na wanyero chowacharwa goi kutuketuwa kwa 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 oriantasi mgao nao solisyo ilahari nage unapuga tijogo chijire chigwe mkaga haya dote solisyo zi haifasiki ya deprive kisopi hati solize sobe kiri mge eri burundi tila zala nani
kukivazo chukwishu za inze gozare tazifiti ya madene shiramwe rejidezo Joseph Butori chegira takabili chumukuru wigi hugu asaba awarongo ye ijo shiramwe kutawa anda nyawi doga ahugo vereka na madosye ya wana nirani hanyu mahafatuki ngingozi tumayo madeni atawa anda nyakubu murenge
mwiki mwabizwazwa wewe uzo kwa mutanga maraporo mfuga ngo banaka banaka waramine kandi wewe aliko kumabugu inzi ya kukira ngo ijiri wa kufite iduki bano fatingi ingo zituma awahira niye bata wandanya kwenye na musumba ichakabili mkonsi tuwe teknikuma ama dosye mwana kovya wagoye mwiyashikirize inzi ingo ziwa kuria tuwafashi
kuzindi ngoro nezashikiri jukwena mashirangu minungu itanda tuyega miereta ichegira takabili tu mkuru wigi ugu ya sazia warongo ye ayo mashirangu gushira mungiri visanzo vili mubijegira nyo zema odite ya kozwe ahabutora gasaba kwindongozi za ayo mashirangu zoshira wima prozinzira zereka na ingene ayo mashirangu yonaguka mugutore rumuti ingora na fisi Ibujumbura Remonzi Mana Ijuja Amerika
Banyuanyi Ijuja Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Placide Magambo adushikiriza inkuru ku kibazo cy'umuryango uvuga ko wabuze abantu bawo aho bari basanzwe baba mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda
ikigo kirwanya umuco wo kudahana na karengane mu Rwanda gikorera i Buruseli mu Burigi giherutse gutangaza mu kwezi kwa karindwi ko umuryango w'umunyarwanda witwa Pascal Manirakiza uba muri Sweden wibasiwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Rwanda mu kiganiro amaze kugirana n'Ijwi rya Amerika Manirakiza asobanuye ko umubyeyi we ndagiriye he ntaho bangeze Matias hamwe na muramuwe barahira Fokasi batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yavuze ko byari ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi yasobanuye ko kuri ubu atazi aho bafungiye
yewe na nimeje kumva numva umuntu si umuntu wo mu rugo ni umuntu wa hafi aho mu rugo numva aranyarikiye mu gitondo byose kuri kuri 23 kuri 23 ariko bavuye mu ijoro ryo kuya 22 hambwira mbese wabonye byabaye iwanyu mbwira nta byinshi hambwira ngo baso bamutwaye bibira ngo mba ko nshaka amakuru nshaka amakuru arambwira ngo abasirikare baje mu ijoro baramuhamagara yaramyamye baramubyutsa kimara gufungura bahise mwambika amapingo arababwira ngo reka mbanze ijye mu zuru niho nambare ngo bamuva aramukurikira yambaye bahari ninjira mu cyumba cyara yarambara bahari baramutwara noneho bukeza kumenya ko ahubwo atari wenyine batwaye ahubwo na muramu wanjye ngo bagere kuza gufata papa banyuze kwa mushiki wanjye batwara muramu wanjye so mu by'ukuri barabatwara barabajyana ubwo bagerageje gukurikira ngo bagera ku murenge Justice arababwira ngo ayo mu icyo kibazo ngo bari basanzwe bakizi ngo ariko nta kintu yagikoraho bagerageza kubaza aho icyo barabagaye cyangwa se naho babafungiye baraheba mu by'ukuri nta n'ukugeza ubu ngubu nta uzi aho bafungiye nta uzi icyo bafungiye nuko bimeze
haba mwaramenyesheje polisi
yabamenyesheje polisi kuko barakurikiye ahantu hose
bababwira ngo iki
Ababwiye iki kibazo ngo bari basanzwe bakizi ariko ko batazi impako ko ntacyo bagikora.
Hashize icyumweru mwakomeje gukurikirana muri police ubu ngubu byaba bihagaze gute?
Babwiye ko abantu batabafi kandi niwe wabatwaye.
Mukaba musaba iki noneho?
Kisi turasaba ngo ni babashyire imbere y'urukiko bavuga ibyo babarega babashyira ahagaragara abantu bashobore kubabona cyangwa se niba banarabishe babyihe imibiri yabo tuyishyire.
Mwebwe nta mpamvu mwaba mukeka baba barafashwe?
Ntayo arega sisiteme dufite niko imeze kuko papa ntabwo yize ni umusaza uri hejuru y'imyaka 60 umuramu wanjye ntabwo yize ni umuntu w'umuhinzi ntabwo agira na smartphone wenda ngo tuvuge ngo areba amakuru niba bumva niba namarage bumva ni ijwi rya Amerika cyangwa se BBC cyangwa se na radio y'u Rwanda n'abantu baho b'abaturage udashobora gutekereza ko umuntu ashobora no kubashimuta nanjye ubwanjye biranyobera ariko njyewe ndengeje amaso inyuma mbona ko ninjye bashaka ndabizi kubura ninjye bashaka
kuvuga ko ari wowe baba bashaka kandi uri muri Sweden baba bagushakaho iki
cyangwa icyo wakumva njyewe ndi impunzi kuva nava i Rwanda tumbe kuri ko bahoraga bamubaza ngo mbese umuhungu wawe ari he ese akunyereza amafaranga muri rusange nanjye ubwanjye ntabwo wambaza impamvu muri rusange mfite ikibazo nabo bandega ntabwo aho ni ntabwo nihishe ndavuga ntawe nibye ntawe nihishe ntawe nzi ikibazo si ubwa mbere FPR itwibasiye n'uyu muramu wanjye zishe uyu mugabo mushiki wanjye ni umugore wa kabiri umugore wa mbere yitwa Claude yari mwarimu kuri primaire baramwishe bamwica mushiki wanjye gifite umwana w'uruhinja uyu mugabo ni bya ni wacu umugore ashaka ahantu yapfaka akiri muto bafite umusore ntibamurekure uyu mugabo yari wa kabiri bamushingiye iwabo none nawe aho aragiye ubu nge byande sinibaza iyi sisiteme dufite ukundi iteye.
Nyuma yo kuvugana na Pascal Maniracyiza kuri telefoni twagerageje gushakisha umuvugizi wa polisi mu Rwanda kugira ngo agire icyo abivugaho ariko ntiyitaba telefone. Tuzongera kumugerageza mu makuru yacu ataha tumubaze niba polisi y'u Rwanda yaba yaragejejweho iki kibazo ndetse n'icyo baba baragikozeho.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyororo bagera ku 108 mu gihugu cya Kenya nibo baciriwe urubanza rwo gupfa. Abarenga 600,608 nabo baciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Umugwi w'igihugu haranira ikurwaho ry'igihano cyo gupfa usaba ko covanwaho kigasubirizwa umunyororo ubuzima bwose. Ibindi kuri inkuru turabashyikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wikaneza ari Nairobi.
Uwo mugugizwe n'abahinga bava mu bisata bitandukanye harimo abaturuka mu bisata bya leta amashyirahamwe yigenga ahandi hagati y'akazi na muntu muri Kenya hamwe na mpuzamakungu bose kuri uyu wa kabiri bari bakoranije itangazamakuru mu ntumbero yo kwerekana ikibi kiri mu ngingo yo gucira abantu urubanza rwo gupfa. Irungu Yuton, umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty International mu karere ka EAC asigura ko naho umuntu yoba ari ruhebwa adakwiye guhanishwa igihano cyo gupfa.
Life imprisonment for cases where it is clear that this person has no mitigating circumstances they have.
Agira ati ugufunga ubuzima bwose ku bantu bigaragara neza ko atagushaka na gukeya abafise ko guhinduka canke kwisubira ko badashaka kuva abantu banubugizi bwa nabi canke babangamiye ikibano. Kubwacu muri Amnesty ibyo byotuma haba gufunga ubugo herayo kandi kubw'ibyo dutegerezwa kwiyumvira ku kurenganura abantu muri rusange. Kiremwa muntu mu bisanzwe abico yahisemo kuba ariko igihambaye cyo kumenya nuko ingingo zishobora guhinduka. Dufatiye ku rugero rwa Kenya abaciriwe igihano cyo gupfa kubarenga 70 n'abakiri bato usanga ari naho bari bagitangura akazi. Kubanyonga batarashikana n'imyaka 30 y'ubuzima bwabo ni ukubaka karyo ko kwisubirako no gutanga umwimbu. Marian Njau Kimani yaserukiye mushikiriza manza mukuru wa Kenya asanga baca manza bakwiye kwamana ntaryo bitwararika kumenya ko igihano cyo gupfa atari cyo cyonyene gihambaye buhanisha abantu.
We want to educate everyone that the Supreme Court ruling did not outlaw the death.
Dushaka kwigisha buri wese ko sentaye ntahinyuzwa itakuye igihano cyo gupfa. Abantu bategerezwa kumenya ko turiko twiyamiriza igihano cyo gupfa. Mu gihe umucamanza yibaza ko atotanga ico gihano, turiko twerekana ubundi buryo bw'ibihano na cyane cyane mu kwiyumvira ikigize ubuzima n'ibindi bintu bitandukanye. Abacamanza bategerezwa guha gaciro imbere y'uko baca urubanza.
Before they give their sentence.
Irungu nawe yemeza ko igihano cyo gupfa ari ikintu cyo kwitondera kuko ari ntasubirwamo.
But what we know is the death penalty has not been an effective system for that. There are many.
Icyo tuzi no kugihana cyo gupfa kitabaye umuti na gato nkuko byibazwa. Hari uturorero twinshi aho abantu bakiriwe urwo gupfa barabambwa bahabwa ishano canke bicishwa ibyuka hanyuma ugasanga inyuma y'imyaka 15 canke 5 barabere. Ikigoye nuko igihano cyo gupfa ari ntasubirwamo. Nta kumuntu ashobora kurenganurwa iyo habonetse ibyemezo bishasha ntushobora kujurira. Rero ico nibaza gikwiye ni ukwiyumvira byimbitse uko umunyoro w'ubuzima bwose ukwiye gutunganywa. Ivyo bituma ikibano kiba impore ariko kandi n'abantu bagasubizwa mu gateka kabo. Muri Kenya gushika ubu abantu bafunzwe barindiriye kwicwa bagera ku 108 muri ico gihugu uhanishije ico gihano na nyongwa. Joseph Were umucamanza kuri abandi mu rwego rw'umwanditsi mukuru w'imanza yibutsa abantu kumenya kwico gihano kitarakurwaho.
Ni majukumu ambayo mwanasheria mkuu na ambayo alipatia hii kamati ilikuwa tu ni kushughulikia
inshingano mushikiriza manza kizigenza yahaye komite no kuraba makosa hamba yakorwa mu gihe usanga abantu bagiriwe n'icyaha baca bacibwa urubanza rwo gupfa kugira ngo urubanza rwo gupfa ntirube rwonye ne rucibwa. Ikibazo cyo kumenya niba Kenya izokuraho igihano cyo gupfa canke ntibikore, ivyo iyi komite ntirabikora ko kuko sizo nshingano twahawe. Ariko muri make nuko ibwirizwa nshingiro ricemera igihano cyo gupfa igihe gishitse umushikiriza manza kizigenza n'inama nshinga mateka bagishije inama abanyagihugu bazofata ingingo niba Kenya yiteguye gukuraho igihano cyo gupfa canke hataragera
hukumu ya kifo amala.
Nubwo igihano cyo gupfa kicemewe muri Kenya, ibwirizwa nshingiro ry'icyo gihugu rihubasha umukuru w'igihugu bwo kugirira ikigongwe uwagihanishijwe. Umuntu wa nyuma muri Kenya aheruka kunyongwa mu mwaka w'1987. Icegeranyo cakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitagata y'akazi na muntu Amnesty International mu mwaka uheze cerekana ko ibice 84% by'abantu bishwe ku isi yose inyuma yo gucibwa igihano cyo gupfa bari mu bihugu bine gusa: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pakistan, Ubushinwa hamwe na Arabia Saudite. Amerika ubwayo abanyororo imaze kwica bahanishijwe igihano cyo gupfa baruta abo ku mugabane wose wa Afrika, ibihugu byose bigiye hamwe nk'uko icyo cegeranyo kizerekana. Eroje uri kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza y'indwi gushika iza y'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Mwateguriwe kandi mugira mushikirizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mu kiganiro Amerikana cy'ubushize twakomoje ku mateka y'abirabura mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta ntambara n'imwe batarwanye uhereye ku ntambara y'ubwigenge bakira abacakara kugera magingo aya. Buri gihe abirabura bahoraga bagize imitwe yabo bonyine gusa itavanzemo abazungu, ariko itegekwa n'abaofisiye b'abazungu. byakuweho na President Harry Truman mu 1948. Mu mitwe y'ingabo y'abirabura yamenyekanye harimo Tuskegee Airmen na Buffalo Soldiers. Uyu munsi munyemerere tuganire muri make kuri Tuskegee Airmen, none ubutaha tuzakomereze kuri Buffalo Soldiers. Booker Washington yavutse kandi akura ari umucakara, yabuvuyemo bumaze gucibwa burundu mu 1865. Mu 1881 yarafite imyaka 25 y'amavuko, yashinze ishuri ryisumbuye rya mbere na mbere ry'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwaga Tuskegee Institute, riri mu mujyi witwa Tuskegee, ni muri Leta ya Alabama mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryaje kubyara na kaminuza Tuskegee University, imwe mu zikomeye muri iki gihe. Booker Washington yabikoze mu gihe abirabura bari bakiri ibikinisho by'abazungu kandi bicwa n'abazungu umusubizo. Ariko Booker Washington yabwiraga abanyeshuri ati, ntimugomba gutinda ku byo badutekerezaho n'uko batugenza buri munsi. Igikuru n'icyo mwe mwitekerezaho, uko mwibona, n'icyo mugomba gukoresha ubuhanga, ubumenyi n'ubushobozi mwaremanywe. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere zari zikeneye abasirikare benshi bikomeye. Kubabona mu bazungu bonyine gusa byababereye ikibazo. Mu 1941 bwa mbere na mbere mu mateka bitabaje abirabura. Bagiye gushaka aba mbere na mbere mu ishuri rya Tuskegee Institute, bafatamo bamwe babaha imyitozo yo gutwara indege no kuzirwanisha. Abarangije bwa mbere batanu biza amezi 9. Usibye abigishije n'abayoboraga aba ba Tuskegee, abandi bazungu ntibabizeraga, bavugaga ko abirabura batagira ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi, ubutwari no gukunda igihugu. Nyamara ababirabura barwanye n'abadage nabo bari bafatanije, by'umwihariko abataliyani muri Afrika ya ruguru no mu Burayi, bagiye mu butumwa inshuro 1,015. Inshingano yabo ya mbere na mbere mu mirwano yari yo guherekeza no kurinda umutekano w'indege nini z'intambara. Muri zo batakaje 25 zirashwe n'abanzi. Nta wundi mutwe w'ingabo wa Amerika n'umwe warindaga indege z'intambara watakaje nkeya gutyo. Naho bo bashwanyaguje indege z'abanzi zirenga 100. Ubwo kandi ni nako barwanaga n'intambara y'agasuzuguro, kunenwa n'ivanguramoko. Aba Tuskegee Airmen batwaraga indege z'intambara baguye mu mirwano ni 66, kubabayeho bose hamwe 992. Abandi birabura n'abiraburakazi bakoze imirimo ya gisirikari itandukanye yo kubatera inkunga barenga 10,000. Ni nka ba mekanisiye b'indege, abazishyiramo essence, ubumenyi bw'ikirere, kuneka, ubuganga, abashyira amasasu mu ntwaro z'indege, abakora mu bya radio no kuyobora indege, abapolisi ba gisirikari n'abakozi bo mu biro n'ibindi n'ibindi. Imyitwarire ya Tuskegee Airmen, ibitangaza aba basore bakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose, byabahesheje amashimwe menshi arimo ay'umukuru w'igihugu na Congress, inteko ishinga amategeko. Byatumye abirabura muri rusange bemerwa ku buryo butari busanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwarambye kurusha abandi ba Tuskegee bo ku ikubitiro yitwa Willie Rogers, yitabye Imana aziza ubusaza ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 2016, yari afite imyaka 101 y'amavuko. Yari yarinjiye mu ba Tuskegee Airmen mu 1942. Yari afite ipeti rya Master Sergeant cyangwa Sergeant Chef mu Gifaransa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, ubutaha rero tuzareba kuri ba Buffalo Soldiers. Murakarama.
Nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye, tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.